abigisha bisanze batahembwe nabo mu ntara zose 18 zigize Burundi. Amasoko y'ijwi rya Amerika yamushikiranganje mwizero nubwo abakozi ba leta yatubwiye ko bose hamwe ari 518 gusa ntiyatubwiye imvo zatumye umushahara wabo utaboneka. Umwarimu wari mu baroye kuraba ku makonti bataha imvumure. Afite impungenge zifatiye ahanini ku bintu bibiri, ukuntu wazogura ibikoresho by'abana biwe mu gihe umwaka w'ishuri uzotangura mu kwezi kw'icyenda kuza, ninge nazobikika mu kuriha uwapangiye inzu hejuru y'ubuzima buzimbye. Ntiyashimye ku mwidondoro w'iwe menyekana kubera asanga iki kibazo gishobora kumugira ko ingaruka mu kazi mu minsi iza.
Muravye kugene ibiciro by'ibifungurwa n'ikintu cyose biguma bitera bizimba. Nk'ubu turafise abana tegezwa gutangira amashuri nk'ikaye impapuro ijana ubigeze ku 2005 amashuri ataranatangira. Kuba tutamaze kuba twarahembwe rero duca tubona ko igihe amashuri azova hatangira tuzovaho abana bacu bataja kwiga. Ikindi kigeretsweho, bamwe bamwe dusanzwe tuba mu nzu dupanze be n'amazu gushika n'isaha bariko baratwirukana kuko bamaze kubona ukwezi guheza ati ntimuduhaye amafaranga, bacavuga ati mudusohokere mu mazu. Kandi murazi yuko ubu buzima ikintu cyose umuntu akoresha amafaranga. Tumaze rero kuba tutahembwe twabonye ko ubuzima buhagaze kuko abantu ubu ntibafungura, natwebwe abantu tuba dufite nk'ubudeni baca basigara babona ko turi abahemu.
Abayobozi b'amashuri bahawe kugera ku itariki ya 10 ukwezi k'umunani kugira babe bagize intonde z'abarimu bose batahembwe. Umugabo abasaba kubishyira mu bangutsi.
None twebwe ntitwaba turi abana ba leta, ntituri abakozi bayo, kubera iki natwe batotutunganiza kugira twirinde kwitwa abahemu mu mibano aho tubaye. Yabariko baragira izo ntonde icyo tubasaba, twobasaba yuko bogerageza bagashyira mwa kigoro bakazinyarutsa zigashika muri fondation publique yakiri kare kujyana twibariko duhereza amafaranga. Kuko mu gihe bo kumbura hari gihe baba barose udufaranga twaba bakabahembwe, ntibashobora kumenya yuko abandi tubabaye tumerewe nabi. Nicyo gituma natwe twobasaba ko bogerageza izo ntonde bakazinyarutsa bakabyitwara bakumva ko ari nkabo nabo nyine boba bari mu bwo buzima bari mu iyo situation batashoboye kuhembwa kuko ntiboronka ibyo bagaburira abantu.
Umwigisha wundi we yababazwa no kubona n'udufaranga yahora yemerewe gusaba nk'akadeni ko ku mushahara découvert mu Gifaransa ahemberwa baranse kukamuha. Nabo nyine ntiyashimye ko amenyekana umwidondoro.
Mu ntango z'ukwezi k'umunani naragiye aho nsanze mpemberwa muri COPEC, abakozi babijejwe baca bavuga yuko ku kwezi ntahembwe. Hanyuma naratangaye kubona nanje ntahembwe kandi ndi umwigisha asanzwe ari ku kivi. Tubayeho nabi cyane kubera yuko hagiye umuntu atahembwe acaja mu tudeni, kuko usanga dutunze imiryango mwa kino gihe usanga n'ibiciro ku masoko byarazimbye. Cyumva yuko tubayeho nabi. Ikindi nacyo cyadutangaje ni uko nanagiye no muri aho nsanzwe mpemberwa kugira ngo nsabe akadekuveri, baratwima ca bitangaza yuko umengo ntabwo turi abakozi ba leta kandi dusanzwe dukorera igihugu.
Yemeza ko imibereho igiye kuba mibi cyane kuri we n'abiwe.
Ni ukuvuga ikiriko kirahinduka ni imibereho. Mva ko nari nsanzwe mbayeho, imibereho ica ihinduka kuko ku isoko simba nkironka icyo njyanayo, bigaca bituma umuryango w'iwanjye ucubaho nabi. Icyo nosaba leta ni uko yodutunganiriza kugira ngo natwe tujye mu buzima bw'abandi babayemo.
Ikibazo cy'imishahara kije mu gihe abarimu bariko barasabwa gutanga intererano mu kigega kijejwe inyubako zabo FLE, ubu kigiye kugurura inzu y'ukugurana na ikora nk'ibanki. Victor Ndabaniwe umukuru w'icyo kigega.
Ukwinjira muri iyi microfinance si itegeko ku bari basanzwe abanwanyi ba fondation, hazokwinjiramwo ababishaka. Amategeko agenga ama societe cooperative leta yadushiriyeho ntategeka umuntu kwinjira muri cooperative ku ngufu. Iyi microfinance ni societe cooperative, uzoyinjiramwo n'uwo muntu wese w'umwigisha abyifuza ku bugombe bwiwe yemere kuzuza fiche yagenewe kwinjira, akemera no gutanga umutahe usabwa, umutahe w'ibanze watanzwe na leta n'amasendika n'abarimu babyifuza utanzwe n'ikigo FLE.
Sendika z'abarimu kugera ubu ntiziragira icyo zishikirije kuri iki kibazo. Izi ngorane zo kudahembwa ku barimu barenga 5000 zije kandi mu gihe kuva mu kwezi kw'indwi nyene zadutsemwo leta yatanguye guhemba abakozi bayo hisunzwe politike yo kunganisha imishahara. Abavugizi b'ubushikiranganji bw'indero n'abakozi ba leta ntibari hafi kugira bishure ku bibazo by'ijwi rya Amerika. Ariko amasoko yacu mu ntara zitandukanye yemereye ijwi rya Amerika ko abayobozi bariko barakora intonde vyihuse, bona ko bamwe muri bo nabo nyene batakubise rurabwe agahembo k'ukwezi guheze. Eka n'abayobozi b'indero ku nzego z'intara batashimye ko tubavuga, bemeje ko bariko barakira abarimu bose barenganijwe. Ikindi twamenye ni uko hari n'abarimu baroye mu karuhuko k'izabukuru bataronsa agashahara k'ukwezi kw'indwi. Eroje uri ka neza, ijwi rya Amerika.